Ijwi rya Amerika abitegereza ibintu batangaza ko abatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakwiye kuba amagabo ku makuru y'ibinyoma aturuka mu makungu arondera guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'icumi na rimwe uno mwaka. Fidel Niyongabo yaduteguye ino nkuru.
Abategetsi bajejwe iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko bakora bataruhuka kugira bakingire ibikorwa biturutse mu mahanga byo kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu gihugu mu kwezi kw'icumi na rimwe muri uyu mwaka. Nyamara abahinga batangaza ko twigoro two gukwiragiza amakuru y'ibinyoma twamaze gutangura. Sean Miner n'umuhinga akomeye mu bijanye n'iperereza mu ishyirahamwe Record the Future rifite icyicaro muri Leta ya Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sean Miner yagize ati
mu by'ukuri no kugerageza kubiba urwango no gukoma mu nkokora abafitiye icyizere inzego za demokarasi yo muri Amerika, kuko bihora byandikwa ku mbuga nkoranyambaga. Haba hagambiriwe kureba niba demokarasi ihamye. Urugero, mu gihe umuntu wo mu kindi gihugu abona ko umukandida runaka nta mumaro abafitiye mu rwego rwa politiki, icyo gihugu gikora ibishoboka byose ngo kimubangamire.
Mark Warner, umukenguzi w'amateka w'umudemokrati ayoboye akanama kajejwe iperereza mu nama nkenguzi w'amateka ya Amerika, yatangaje ko ubuhinga bwa none butera bukomera kurushiriza bushobora gufasha abantu batagenzwa n'ineza gukwiragiza ibinyoma mu buryo bworoshe kandi bwihuta kurushiriza. Senator Mark Warner yagize ati
"We have the whole new advent of artificial intelligence. AI brings at a
hari ubundi buhanga bugezweho buri gukoreshwa mu nzego zitandukanye bita artificial intelligence AI. Ubu buhanga burakoreshwa mu kwivanga mu bikorwa by'abandi kandi bukoreshwa no mu gutanga amakuru y'ibinyoma. Ndabona rero ari ngombwa cyane ko dukorera hamwe mu kumvisha Abanyamerika ko iki kibazo ntaho cyagiye."
Abanyagihugu bafise uruhara mu matora muri Amerika, ijwi rya Amerika ryabajije batangaje ko bazi neza ibibazo ubuhinga bushasha bwa none bushobora gutera mu gukwiragiza amakuru y'ibinyoma. Yamara bamenyesha ko bizova kuwo ari we wese gutandukanya ukuri n'ibinyoma, cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Shira DeBonis ari mu batora muri Amerika. Shira DeBonis agira ati
"It's very difficult because oftentimes
ni ibintu bitoroshye na gato. Kubera ko akenshi abakurikira amakuru si babandi wavuga ko bayatekerezaho ngo bayashungure kandi bemera ibyo bumvise ku rubuga nkoranyambaga runaka."
Ibyiyumviro ku batora ku kugende bo byifatamwo ku bijanye n'ibyo bibazo biratandukanye. Bamwe bavuga ko bikenewe ko hashyirwaho urwego rwigenga rushobora gusuzuma amakuru atangwa. Bamenyesha ko bitagenze gutyo abantu baca bagirira icyizere ababaha amakuru abaribo bose canke bakizera imbuga ngurukana bumenyi izo arizo zose. Hariho utwigoro turiko turakogwa mu ntumbero yo guha inguvu abatora kugira bagwanye amakuru y'ibinyoma kandi bashobore gutandukanya urukurukuru n'amakuru y'ukuri. Umuyobozi mukuru w'ibiro bigejeje gutohoza ibyaha muri Amerika FBI Christopher Wray ari mu bategetsi bakomeye muri Amerika baciriye ku mayange Kongere ya Amerika ku kibazo cerekeye ikwiragizwa ry'amakuru y'ibinyoma hakoreshejwe cyane cyane ubuhinga bwa none. Yatangaje ko abanyamerika bazi ukuri bifatanije n'inzego za Leta n'iz'abikorera ku giti cyabo bazogira uruhara rukomeye mu kugwanya amakuru y'ibinyoma, aho by'abanyamerika afise intumbero yo guhungabanya amatora rusangi azoba muri Amerika mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka.